Mombiza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi, mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turaramukije shuti turi kumwe kuri mikoro mu kimwe na Fidel Niyongabo, umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Abarundi b'imyaka itandukanye bitsina n'ubwoko bitandukanye baragurishije ivyo bari bafise kugira bagerageze gushika ku mugabane w'Uburaya baciye mu gihugu ca Serbia kuva mu mwaka w'2018. Abo bamaze gushika kuri uwo mugabane baciye muri ico gihugu boba bagera ku 5,000 nk'uko bitangazwa n'abegereye ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu ryo mu gihugu ca Ethiopia, Ethiopian Airways. Indege zariyo zatwaye abatari bake. Benshi muri abo barundi baba barota gushika ipari mu Bufaransa, Bruxelles, mu Bubiligi, Berlin, mu Budagi canke Roma mu Butaliyano. Yamara ari intamba myiza itari nke bahura nazo mu gihe baba bariko bagerageza kuhashika. Kenshi bagwa mu mitego y'ababaka amafaranga atagira uko angana babemerera kuhabashikana. Yamara ku itariki 21 y'ukwezi kw'icumi mwaka w'2022, igihugu cya Serbia bacamwo cafashe ingingo yo gukuraho uburenganzira bari bafise bwo kwinjira muri ico gihugu batabanje gusabwa ikarata y'inzira bita visa. Bikaba byatumye abari bamaze kugura amatike yo guca muri icyo gihugu baba batakishoboye kuhashika. Abandi mu bari bamaze gushika ku butaka bw'umugabane w'Uburaya nabo bakaba bafatiwe mu bihugu bitari bike makandi muri Serbia, Bosnia, Croatia, Slovenia, Ubiligi, Budagi, Ubusuwisi n'ahandi. Mu kiganiro muri Isanga twatumiye Alain Majesté Barenga, umumenyeshamakuru w'Umurundi yakoze itohoza kuri urwo rugendo rutoroshe rw'Abarundi agerageza gushikira umugabane w'Uburaya. Iryo tohoza ryiwe kuri icyo kibazo ryamaze amezi 5, ryatangwe mu kwezi kw'icyenda mu mwaka urangiye 2022, rirangira mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'2023. Ryafashijwe n'ishyirahamwe ryo mu Bubiligi, Fondation Belge Pascal de Cruz, rifasha abamenyeshamakuru bakora amatohoza. Mutumire ndabaramukije.
Ndabaramukije Fidel.
Washobora kutubwira icatumye ugira iryo tohoza muri make?
Icatumye ngira itohoza nuko ubwa mbere na mbere kuva mu 2018 ariho habaye amasezerano hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Serbia. Ndiko ndabibutsa ukuntu byagenze. Icyo gihe igihugu cy'u Burundi cyashyigikiye igihugu cya Serbia ko intara y'iyo muntu kuri Serbia yitwa Kosovo, Serbia nyuma yemeza ko ari intara yayo muri abo ibindi bihugu byo ku isi byemeza ko ari igihugu cyikukiye. Ubundi bwashyigikiye Serbia ivuga ko Kosovo ari intara ya Serbia. Gutyo rero Serbia mu gihe ku isi ari ibihugu bike byemera ko Kosovo ari intara ya Serbia, ahubwo ari igihugu cyigenga kujya kwa Saraho kwitabari bamwe ibihugu bimwe bimwe bivuga ko ari intara ya Maroc, abandi bakavuga ko ari igihugu cyigenga. Serbia imaze kubona Burundi buri mu bihugu bike cyane bushyigikiye ko intara ya Kosovo uno munsi ari igihugu ari intara, ahubwo atari igihugu ari intara ya Serbia. Serbia byari byoroheye, bica bituma Serbia mu gushimira Burundi ko bwashyigikiye Serbia mu nama mpuzamakungu ya ONU ishishimira Urundi mu kubashyigikira, mu kubabwira ati mwebwe mu Burundi mutuza murinjira mu gihugu cya Serbia kiri muri Balkan, kiri ku irembo rya Espace Schengen, ibihugu n'ishyirahamwe rya Buraya ryari rigizwe n'ibihugu 27. Ati mutuza murinjira mu gihugu cya Serbia kujya ata upapuro ne bitabiza bisambwa kujya ku murava mu Burundi akaja mu Rwanda akaba mu Rwanda akagenda mu Uganda atabiza basabye rero byatangiye mwaka 2018 aho rero mu 2018 niho abantu ba mbere batangiye kugenda mu bihugu cya Serbia bigisinya amasezerano byashotse bimenyekana bidashotse bimenyekana hagenda umwe babiri babiri batatu n'abagenda hari abatacye no ku kibuga cy'indege mu kiro ndadaye ariko kubera Serbia riri ku irembo ry'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya imwe bita Espace Schengen uko iminsi ihera niko abantu batora amayeri kuko urumva abantu binjira i Buraya cyane cyane iyo nzira ya Serbia bari bayimenyereye abarundi nubwo batari bayimenyereye mwaka w'2018 mwaka w'2019 n'abarundi batanguye kuyimenya hamba biza gukwiragirabwirana kubera mwaka w'2021 kubera Burundi bwa mbere cyari gihugu kiri instable hari ubukene hari umutekano kandi umeze neza
reka turaza kubigaruka ko cyane turaza kubigaruka ko cyane nk'izi ibitegiri byinshi by'abarundi murabuze ko mu ntango batari bazi iyo nzira ibitegiri bya mbere biboneka by'abatanguye gukoresha iyo nzira yo guca muri Serbia baje ku mugabane w'u Buraya ni cyane cyane uwe mwaka
byatanguye kugaragara mwaka w'2020 bivuze ko guhera mu 2018 batagenda mugabo bagenda ari batera abantu rero bafite bwa mbere baci babwira abagenzi babo basanzwe ari mu Burundi ati bwa bundi riroroshe kujya mu Iburaya uciye muri Serbia ko ntigusaba viza nagenda kwihuse ko kubirobe viza yo kujya muri Espace Schengen mu bihugu dusanzwe tuzi ko twita Eldorado Bufaransa Bubiligi Bwongereza biragoye cyane kubirobe viza rero abagiye bwa mbere iyo wahamagaye bene babati ni mu buryo bwa bundi handi haramera abantu benshi bacabwa ati reka tuje kurobera nabujyaga ibintu bikifashe neza rero umurindi w'abantu watangiye kuboneka mu mwaka w'2020 abantu bamaze kumenya iyo nzira kuko bari bazi ati icyo ni kiraro kuva muri Serbia tujya muri Indi Europeni biroroshe niko abantu benshi bibaza benshi bakatangura kujya muri Serbia 2021 rero abantu bose rero ku muvuduko uri hejuru cyane 2022 wo mu ntango birunyuka bituma no kuronka n'itike bisha bituma n'abandi bantu bacabone bwa kugira babibyaza umusaruro baronka amafaranga batanguye bijya abantu bukababesha abandi bakoresheje igikenye rero guhera mu 2020 niho hatangiye kuza umunzo munini ya cyane w'abantu bajya mu bihugu bya Buraya bamwe benshi bashyitseyo baciye muri icyo gihugu cya Serbia
yego abo barundi bagizwe n'abande umuntu aravye imyaka aravye ibitsina n'intara baje ibice baje bavamwe mu Burundi
nitangaje nuko ngo abenshi n'abakiri bato bari ku myaka guhera ku myaka 14 gushika ku myaka irenga 40 ariko ibiboneka nuko n'abantu babakuze b'abasenyoro bagiyeyo hanyuma ikindi kigaragara nuko ari imiryango tutoke yagenda yose abana batoyi bakajyana urumva hanyuma icyaje kugaragara mu ntango byari by'abantu bo mu gisagara cyane mu gisagara cya Bujumbura no mu gisagara cya Gitega mbwa guhera mu mwaka w'2021 abantu bose baturutse mu gihugu cyose abavuye mu ntara za Muramvya za Burundi bose barafashe iyo ngendo bamwe bakagurishutwa abandi bakipoteka uranabibona na cyane cyane n'abo twagiye turagura bashe ku mugabane wa Buraya si n'abantu twatumenye n'ibisagara baza baraza bonyine hari n'abantu baje bwa mbere mu gisagara cya Bujumbura baje kurira indege baje kurondora urupapuro rw'inzira no kurira indege urumva bari abantu abenshi bakiri bato umuntu akora aba mwenda aje tuko turaharura ni imyaka iri hagati ya 2029 ariko rero benshi rwaruka cyane bari hagati y'imyaka nubwo hari ku myaka 14 n'imyaka 40 benshi nibo bagiyeyo kandi benshi nibo banabonekayo mugabo inyuma najyaga kubwira ko hari n'abasenyeri n'abandi bantu bakuze n'abandi bagiye bafite imiryango n'abandi bagiye bafite abana batoya bari mu minsi y'imyaka 5 bafashe iyo ngendo ya Serbia
reka tuza ku mirongo ya telefone dufite Nshushu de Jong uranyumva
ndakumva neza
uhamagara urihe
ndi mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda
ufite ikibazo waza umutumire cyangwa icyumvishikiriza
cyena avuga kuri abarundi bagenda mu Israel banyuze muri Serbia ko nubwo ishyari urubyiruko cyane rujyayo kuki leta idashyiraho ingamba zo gushyiraho imirimo cyangwa ibikorwa ba rwiyemezamirimo ngo bakore nyine kugira ngo babone ako kazi bareke kuyishamarira kujya hanze kuko amahanga ahanda hakiza cy'amahanga bizizo mbaraga bazisige bagume mu gihugu nyine bakorera igihugu cyabo mu gihugu imbere kuko nta muntu uzava hanze aze yubaka igihugu cyabo atari bo bakigiye mu ruhare cyane cyane saho gusa ni mu bindi bihugu bya Afurika ari igihe usanga abaturage cyangwa abaturage cyane cyane nyine ngo bagiye mu bindi bihugu mu nzira zitemewe n'amategeko iyo rero bikagira ingaruka cyane cyane kuko hari igihe usangamo bahuyemo n'impfu
murakoze
usanga bapfuye kubera kwambuka inyanja cyangwa abandi bagiye kubakorera ibintu bibi cyane ndakeka ko leta yashyiraho uburyo nyine urwo rubyiruko barukangurira bagashyiraho imirimo bakazajya bakora
murakoze
bateza imbere
ndabashimiye murakoze ku cyumviro cyanyu aba majese barenga icyo cyumviro cya de jonge mukivuga kwiki
kuja kurobera si ibintu bibi cyane kuko sibya ba mbere mu Burundi hari abantu bagiye kurobera mu Buganda abitima namba icyo gihugu cy'u Rwanda abantu benshi bakomakomira ariko baragiteza imbere hari abantu benshi babuye hanze bazana ubumenyi bariko baragiteza imbere ibihugu bya Fidor West hari abantu bitwa le marie cyangwa le senegale dore etrange bafite n'ubushinganzi bwabo bazana bakendekiza kujya kurubera kujya kurubekera yansi handi hantu bicije gukira ikibazo gusa nuko byakongwa darakandekiza kandi ikintu kigira kabiri nagenda kubwiye ko ibihugu byacu biri instable kuroba ibyatuma abantu benshi bava ngaha ni kutabona akazi n'umutekano muke ni kamwana wa mama no guturubikwa abo bantu benshi bavuga ati hako twoguma ngaha mu gihugu cy'u Burundi benshi bavuga ati hako twoguma ngaha mu gihugu cy'u Burundi tukaba abanyamahanga ngaha tukaba tujya kurondera hanze tukaba abanyamahanga ahandi hantu muga tukarondera imiryango bagatanga n'akarere abantu benshi bagiye mu mugabane wa Burayi no munsi abesheje imiryango ama Western Union ni benshi cyane batagira uko bangana ati benshi bakavuga ati muri iki gihugu kugira nk'akazi bisaba kuba uri mu mugambi uri ku butegetsi reka tujye kurobera hari abantu benshi bari bafite impapuro z'umutsindo ni ukuvuga ko benshi bose muri urwo rwaruka harimo abize n'abatsinze bari bafite impapuro z'umutsindo zihanitse hari abafite akazi muri banki nagira ndamwibutse ko muri ayo matohoza twagize uyu mwene wacu ari mu gihugu cy'u Rwanda hariho n'abanyarwanda baguye mu gihugu cy'u Rwanda n'abakongomani baza kugura impapuro amapasiporo y'imbundi bagura ku mafaranga arenga miliyoni kugira bace muri iyo nzira serivisi
miliyoni w'amafaranga y'amarundi
bashyitse mu kumugabane wa Burayi bariho ni ukuvuga ko ibihugu byacu n'ibihugu biri instable kumva habonetse
birimo umutekano muke
ahandi mu bindi bihugu
Ale Majeste
yari nka ego
uzuragerageza kwirinda amajambo y'igifaransa bivuge mu Kirundi reka tugaruke ku mirongo ya telefone dubise Richard Livingstone uratwumva Richard uratwumva murantunga ni Irimaso Samuel uratwumva Aro Samuel Aro Samuel ntatwumva aka tubandanye iki kiganiro ane majeste barenga mwabuze ko benshi bari ko bahunga ubukene n'ubushomeri mu Burundi none uburyo
babana bamama kutaronka kazi na cyane harimo n'abantu bari mu bya politika bavuga ati ngaha notre chima politique ntitumerewe neza arabari bapfunzwe arabari bari mu bavuga ati turatotejwe reka tujye kurondera ubuzima hanze hakuba mu munyamahanga iwawe tujya kurondera muhamanga
none bafise ntabakiriyemo bafise icyo kibazo
cyane ko
nyumviriza
Burundi ishiramwe FMI gahaye kuhera byaratso icegeranyo bavuze ko igihugu cy'u Burundi ari igihugu cya mbere gikenye ku isi mu Burundi abanye ku mwaka ku madorari munsi y'amahera amajana atatu ubwoba bwa kazoza bwatuma abantu benshi bafata iyo nzira bakiheba
nashaka ndababaze none hari ibyo bibazo byose ubwo buryo babukura he bwo kuriha amafaranga ngano kuko mwavuze ko ari amafaranga kugira abashike ku mugabane w'u Burayi atari amafaranga ari munsi y'ibihumbi bitatu by'amadolari
ikibazo rero nicyo nyine hari ukwita Fide benshi bari tuti abandi barabandi abandi barabagenzi abandi bantu nta muryango nk'ibujumbura wubura nk'abantu umbe yagiye aciye muri iyo nzira abantu benshi bwo bagende uretse hari abari bafite amikoro wanashima hari bafite n'ubuzi bafashe amadenite kazi kugira bagende muri iyo nzira ya serbia hagati ninagaruka nzoyayiha cyangwa ibyo yanditse hariya hariyo abandi bantu imijyango yiyoganije baragurisha utwaro hari amapaseri yagurishijwe hari abantu bari bamaze kugura amapaseri barayagurisha kugira ngo muri Serbia hari imijyango yari ifite amapaseri ziko mu byumba inzu bakemera bakayicamo ibice bakagurisha igice kugira barumvike abana babo kumbure muri kazoza bazoshobora kubatunga hariyo abantu rwaruka rwari rukiri ruto icyo gihe ababyeyi babo bemeye kugurisha igice cy'ibyo bari bafite kugira hariyo n'abandi bantu basabye amadeni mu mashyirahamwe yo kuziganya no kugurandana bimwe bita ikirimba bagiye bafite amadeni bavuga ati reka twe tuje kuronda kuko byanse ngaho hari n'abagenda gusaba amadeni ahandi hantu ati mpa amafaranga njye kudandaza kumbe agiye muri ubwo buryo hariyo n'abandi bantu bari baraziganyije uburyo bwabo bari bafise utuntu basanzwe badandaza bemeye kutudandaza kugira bafate iyo ngendo hama bagasisishwa rumuri harajemo n'aba sinzi ukuntu babyita mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda batrafika abandi bantu bazanyemo ubuyeri n'urwenge ni kugomba kugurisha abigeme n'abapfashoni bakabemera izo mpapuro za murekandengane bakabemera ubuzi baciye muri Serbia bashyira muri Serbia abandi bakaba babakiriye bakagenda kubakoresha nk'abagurano mu bindi bihugu nka za Bosnia na za Rumania mu gihe ababyeyi babo bari bazi ko bagiye
gutaturakigarukako
ego benshi bagurisha utwabo icyo umuntu yari afite n'icyo yikorako
ku mirongo ya telefone tubandanye dufite Calixte Sabushimike uratwumva
ego ndabumva
uri he Sabushimike
ndi murambya mu Burundi
ufite ikibazo icyumviro
ikibazo nkagira n'intererano
mubishikirize
ego hama ku nsanganya matiko yo numunsi ku kivugo cya tawe ngo kiyase yage ko muri isanga
bandanya
abantu bakoresha uburyo bwabo mu kurihira amapro d'inzira n'ikiti abarundi baduhanze bari bari mu nzira navuga ruhande rumwe nziza urundi ruhande ni kuko ari abazima bakajya kubakoresha nk'abasakara hari n'abandi basezerana bakumvikana ko bagiye gukora akazi kandi bakanabariha mugihe rero ikibazo haba kuko hari abagize ingorane iyo bagiye iyo igihugu kikibasha kubafasha rubanda ariko ikibazo ari ibyasubiye mu nzira z'ibintu bagiye ni ukuvuga iyo baba baca mu nzira nziza ikibazo cyakiriwe
washobora kwigirayo telefone yawe irimo ibibazo sisko waca ahantu hameze neza ukabandanya
ubu natwe mu nyungu
yego mubandanye
nayo mvuga ngo inzira zibiri hari abagenda muri ubwo buryo barihe amatike n'impapuro z'inzira n'abandi bantu bagiye kubakoresha akazi mugabo babashije icyo bagiye gukora rero bakagira ibibazo bashyitseyo ikanga nuko bagaruka canke bakagaruka bamerewe nabi muga bitiye mu nzira nziza bikaba bizwi na leta kandi bakagenda badutiye mu burenganzira bwanjiriye gukora akazi n'agasebenzo kabandaye ntagasebenzo ariko igihe ari inzira nziza kuko umuntu wese afite miliyoni n'ikizashaka mugabo mu gihe agenda atamutse ukwiye afite icyo kintu leta n'ikigwanye
murakoze
yego
ndabashimiye nashaka ndababaze ari majesite barenga abafasha abo bantu kugenda ku mugabane w'uburaya nibande bagizwe n'abandi
sinawe neza icyo kibazo mu by'uburyo mu kugira nari nabisiguye aho benshi bakora amafaranga icyo nabigongere ko nuko hari abandi bantu imiryango yari baje nko wasanga yibereye nko muri leta z'ubumwe z'amerika muri za canada cyangwa ku mugabane wa buraya baha uburyo imiryango abo basize ngaho ati nimugende mugerageze mwigwarize kuko uretse kuguma muri Serbia ntacyo byari bikwiye kuko byari bisanzwe ariko kuko benshi bajya muri turisme bavuga ko bagiye kugira bakuba ba mukerarugendo mugabo inzira nyamukuru kwari gushika ku mugabane wa buraya ikibazo cyawe sindagitahuye neza
nashaka kuvuga nk'abo bantu bariha amahera mu gihe bariko baragira urwo rugendo rwo kuja ku mugabane w'u Buraya iyo migwi bariha amahera igizwe n'abandi
ugambere bigishika hoho urumva dalisanzwe guca muri Serbia baca kutunga cy'indege cya Bujumbura hamaze kubaho rero abantu benshi bamaze kubijamwo abantu benshi cyane cyane bari mu nzego z'umutekano n'izigendereza baca babona ko harimo amasumiro baca batangura kugira utuntu two gushyira hamwe batangura kugira utuntu tutu na sizukuru tugwitugwi kuko kare byari bisanzwe byoroshye indege wayironka ku giciro kiba gisanzwe kizwi kuronka itike bidari bibigoye gufata guca ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu minsi ya mbere 2019-2020 uretse abururi Kigali n'Entebbe byari bisanzwe mugabo haragera ahantu kugira urengane ikibuga cy'indege bitakunda bagusubiza inyuma hacyo hazaremo abantu bo gusanzwe bakora mu gipolisi rigendeza kubera bibonemo amasumiro kugira uronki itike cyangwa icyo bita bad passing byari bigoye cyane bategerezwa guca kuri abo bantu bo mu nzego abamwe bamwe wasanga baba mu makarite mugabo ugasanga bakoreye abantu bo mu nzego z'igendereza abandi mu nzego z'igipolisi ku buryo ubwiye gaca ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ntagire umuntu agukomakoma benshi kubwira rero ntibakomakome benshi kubwira baronke itike y'indege ko byari bigoye kubwira itike y'indege cyane cyane kuri Ethiopian Airlines wamara iminsi myinshi cyane benshi barahendwa urumva bagaca kuri abantu babita ba intermediaire ko bari bashyizeho utuntu two kugufisi abantu bari basanzwe bakingiwe kandi bari bakomeye mu butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi abenshi basanga bakoresheje amahera ashika inshuro zibiri cyangwa zitatu ayarengawe bategeze gukenera kubera hari abantu bari bamaze kubishyiramo ukuboko harimo abantu bo mu nzego z'igihugu abantu bo mu nzego z'umutekano no mu nzego z'igendereza byari ibintu biteguwe neza kugira abagenda nabo nyine babakure ko amasumiro nicyo gituma rero mu ntango y'umwaka w'2022 ho byarabyimbye cyane ko hari abantu barenze ibintu bitatu by'amadolari miliyoni 112 kugira bashike mu gihugu cya Serbia kugira abandi bashobora kugenda ku miliyoni 5-6 urumva byari bijije hafi inshuro zitatu kubera abantu babishyizemo ukuboko kandi ibyo byose byaba inzego z'igihugu zihari
reka ndakigaruka ku icyo kibazo uretse abari hagati mu gihugu babafasha iyo migwi yo hanze bamaze gusohoka igihugu reka tubanze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Pamphile Gala Calme Ndayikeje uratwumva
yego ndabumva cyane
duhamagaye urihe
bo ndabahamagaye ndi mu Rugombo mu kirere cya Rugombo
wo kwigirayo hari abana bariko baravuga inyuma
niko ari mu gisagara nyene ni kanegere imbere gatoya
nta kibazo ufite ikibazo ubaza mutumire cyangwa icyumviro ushikirize
bo je nagomba gushikiriza ko ibyo bintu by'abarundi bariko baraja mu gihugu cya Serbia ni kuvuga kenshi na kenshi biterwa n'uko babona mingo amarondero arabura mugabo anteta nuvuga ko atari kuguruka neza mu mutwe kandi ikindi gica kibura n'atabari kuguruka mugabo revenu ebwe mu gihugu iwacu cyifashe neza bivanye n'ubutunzi bugenda burahungabana nicyo bituma benshi usanga birukirayo mugabo rero ni kuyihenda kuko ufashe investisema tudodimiriyo ukayengeza mu rugendo gusa utazi n'icyo ugiye gukora urumva nuko mugabo yafashe ukayagura ukayarima nk'akarima cyangwa izankwavu bamwe batubwira ni ukuvuga byo tugururira umurongo natwe tukiteza imbere tutarinze kujya kurondera abo hanze rero nagira nange nk'impanuro ku bantu bemvesita amahera arenze nka plus de 5 million kuko no mu Burundi ufite 5 million urashaka gukora ikintu cyawe neza umutekano mwiza kandi ukaronka
ugomba kuvuga imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi
yego urashobora gushinga aka novuga umugambi ushaka gukora umugambi ku miliyoni 5 kuko amahera imiliyoni 5 mu Burundi nawe udandaza amazi muri firigo amazi wokunguka cyane mugabo investisema ya 5 million danke mu DW ugiye kurondera icyo utazobona muzi kuzoshikayo kubera abahenda usanga ari uruhombo rero kenshi hari imigwi igenda ihenda ngo harya ngo nakoronkeye akazi oro ugasanga ari kubwira abajya amahera byari bita abakomishoneri niyo nzira ituma baduhenda cyane abajene rero nk'impanuro notanga simbona harakwiye nk'inyigisho kugwaruka bakakugurura neza ingene ishobora gukeya utugambi duto duto n'ibyo tubona twoza guca amafaranga hanze ego niyo bizimana ukaronka amafaranga hanze ariyo
murakoze
mugabo natwaturi abahari mugabo ishaka kongera menshi mu mwanya muto o twari guhera kuri bito hama bikadushana kuri byinshi
murakoze tubabashimiye ku kicimbiro cyanyu
ego murakoze namwe
murakoze ama majeste barenga icyo cyumviro cha ndayikeje mu kivuga kwi
icyo cyumviro uri kuraraba n'ukuri nababwiye ko igihugu cy'urundi cya mbere gikenye ku isi hanyuma ni banki y'isi yose yavuga ko urundi mu karere ka East Africa nicyo gihugu cya mbere kirimo ibiturire byinshi ariko aravuga ngo kwiteza imbere entrepreneuria kwiteza imbere kwigwana ko ibyo n'ukuri ubaruka bwinshi bwarabitanguye mu Burundi mugabo ntacu barashikako ibyo bwa kuronka miliyoni zitanu cyangwa zitandatu byoroshye mu gihugu cy'u Burundi kuronka kugwaruka cyane cyane uno munsi hari abantu bamara imyaka cumi barebye kaminuza batararonka n'ikintu kwimenyereza ahantu hambere bita stage pomiapo akazi ka mbere kukwimenyereza ubwisongo bwariyungunganije hari abagerageje kwiyungunganya biragora biragora cyane meme n'umukuru w'igihugu yavuga ati n'abazanye imitahe ngaha baribwa kubera gutwara neza karihari igiturire hanyuma ikindi kintu nacyo kuronka ingwate gutangura umugambi wa mbere mu Burundi biragoye nta muntu adafite ingwati yoronka ideni ni banki birikunda n'abafite amazu birabagora ndetse ugwaruka rero hanyuma mu bantu bagiye hari abantu bigwana ko hari abantu bari bafite utugambi duto duto bari bafite amamangazine badandaza batwara imiduga bari bariguriye ariko bitagenda bakorera iki babaho ku munsi batashobora kwepfarina bafite ubwoba bwa kadoro ibyo rero sagatekishwa muri iwacu nuko bimeze n'ubwoba bwa ngo miliyoni zitanu cyangwa zitandatu cyangwa indwi uzifite mu Burundi n'ukuri wotangura ego wotangura mugambi utera imbere abashika kure sijewe ndabivuga n'ukuraba ibiharuro biruka gushyirwa imbere n'ikigo cy'igihugu kigiye gutegekanya ibiharuro ubona ko imigambi yose ni imigambi y'ugwaruka ni imigambi ipfa ikivuka bimwe bita mu gifaransa projet morne kubera iki nta gukurikiranwa kubera iki igiturire kubera iki kamwana wa mama akarorero k'umuntu umwe twaganiriye yari asanzwe akora mu masoko mu gutanga amasoko ya leta yahora atanga ibiharage n'umuceri mu mashuri amwe amwe yari gwaruka yari yariyungunga yari yarasabye yari yaragushije n'itongo yiwe araronka amahera kugira ngo aratanga amasoko mugabo kubera ko ari mu mugambi uri ku butegetsi kubera atasi umuntu amuvugira ayo masoko yose barayamwakambwira ati wowe nturimwo reka duhe uri wacu ati niteri bakunda gukoresha mu kirundi ati kirapanze urumva rero ibyo bintu rero bya kamwana wa mama byaca bituma n'abantu batanguye rigorana cyane n'abatanguye imigambi yabo ipfata itaracika baca bati reka tuje kurondera amasomero hanyuma bintu yavuze ngo hari abantu bababesha benshi hari n'abagenda nk'ababesha abo twaganira abo twagize amatohoza bagenda ata muntu n'umwe bazinanye bagashyira mu gihugu cya sida ata muntu n'umwe bazinanye bagafata urwo rugendo barenga ibihugu bitatu cyangwa bine n'amaguru ata muntu n'umwe bazinanye bagashyira mu Bubiligi mu Bufaransa cyangwa muri Suwise cyangwa mu Budagi ata muntu n'umwe bazinanye bagiye bagiye kwirondeza kandi si ubwa mbere n'ikintu kimwe
nashaka kubabaza ngaho ngo ariko kuri cya kibazo cyabo iyo migwi ibafasha mwavuze bakiri mu gihugu ko abari bafisemo uruhara harimwo n'abari mu nzego z'umutekano bamaze gusohoka ku Burundi iyo migwi yindi yabazeza kubashikana i Buraya yarigizwe n'abande nabahe nibaza ko abanyamahanga babigizemo n'uruhara
mu minsi ya mbere bari abanyamahanga kubashe mu gihugu cya Serbia babafise viza y'iminsi mikeyi wafashe hoteli bwari benshi baguma mu gihugu cya Serbia kuko intumbero Serbia ko yari ku muryango w'ibihugu bya Buraya espace Schengen benshi bafata ingingo yo kujya muri espace Schengen ibyo rero benshi babifatamo n'abapaseur abapaseur sizi ku abantu baba badafasha kujabuka ibihugu benshi wasanga arabenegihugu muri ibyo bihugu bya Serbia agiye muri Bosnia nawo wasanga ari abandi ko nyine ibihugu byose byacamo ari abantu b'abapaseur rero abo b'abapaseur babaha amahera kuva ku mahera amadorari amajana atatu kuduga benshi arabagendana
alo
benshi arabagenda n'amaguru abafise uburyo arabafata amatre mugabo barariha umupaseri kugira abashikane akazi ko bese ntari bahaza ubu yujumbura
umupaseri ni muri abo bantu umupaseri ni muri abo bantu nyene babafasha babazeza kubashikana iyo bariko baraja nibo mugomba kuvuga
ego abapaseri bamaze gushika mu gihugu cya Serbia ariko abarundi uko bagiye baragwira kenshi hakaza n'abarundi batera akaza n'abarundi batera hari n'abarundi babaye abapaseri bafashanye n'abanyamahanga kugira baze barasaba amafaranga yari amahera menshi cyane kuko izo muri Serbia ntibabushitse wategeza kurondera indi investisima indi investisima igushikana ku mugabane wa Buraya
ni ukuvuga rero ntabakiriyemo
kugira baramuha amahera hari ikindi kintu agenda gukubwira ko
ego ntabakiriyemo
imwe baragenda bashyize ku mupaka tugiye guha Slovenia cyangwa wa Serbia bakabasubiza inyuma muri Serbia hari abagiye inshuro zitatu zine zitanu basubiza inyuma abatanzi bacungera imbibe gushika mugabo benshi ntibahesha baremera bagakoresha gushika bashyitse iyo bagomba muri ibyo bihugu
reka tugaruke ku mirongo ya telefone haba kubaho Norbert aratwakuye uratwumva
ndabumva neza cyane
uri he
ubu ndi mu majyaruguru y'u Rwanda
ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro ushikiriza
mbere na mbere nshimire abo batumirwa uburyo badusobanuriye ariko se nyibaza nk'urubyiruko rw'i Burundi ko bakomeje na kurushuka bakorana gute n'inzego z'umutekano kugira ngo bere kutambuka ibyabo ese ni gute y'i Burundi yabashakira imirimo bakora batarinze kujya kwishora hanze ngo bake n'amafaranga cyangwa se usanga nayo babonye usanga bari kubangiza ingingo zimwe na zimwe z'umubiri babagurisha nta kintu bibafasha
turabashimiye kuri icyo cyiyumviro
yego murakoze cyane
yego alena jese barenga icyo cyiyumviro wari wa icyo kibazo icyo cyiyumviro yashikirije mwakivuze sinzi ko hari icyo mwakongera ko kuri ibyo yari karavuga Norbert
ni sintu biba mu Burundi gusa biri muri Afurika hose cyane si mu Burundi mu Burundi ho biranagendeza ko hari amasezerano yafasha Abarundi basura guca mu gihugu cya Serbia bakamena n'imbere menye ko abantu za Mauritania ibihugu bya Afurika y'Uburengero baca mu mazi abandi bakagomba guca muri za Libya bakamara n'imyaka mbere yuko bashika byaragendeka hanyuma ndamubwiye uwo mwene wacu akari mu ntera niko kari mu ntambi ubukene kutubahiriza agateka kazina muntu biri mu Burundi ubwo bwoba bwakazoza tugaruka bw'u Burundi bifite giye muri Kongo nibaza ko bisigaho muri Tanzania nuko nyine igihugu cy'u Rwanda naho nyine nibaza ko nabo nyine hari nubwo bituba bingana mbwana byo bihari ikimenyamenya nuko ari abanyarwanda baza kurondera pasiporo umurekanze nkane z'abarundi kumbure kugira bashike muri Serbia batabasabye amaviza uno munsi bari mu bihugu bya Buraya bitwa Abarundi nuko byari byashe rero na maleta yacu habuze cya kinini niko gutwara neza bitabona umugenozi niyo mubyatanga gutwara neza mu gikuriye kikigigiye izi nzego zacu mu gihe kutitaho iterambere ry'ugwaruka kudashinga akazi kudashyiraho umwuka mwiza mu bucuruzi mu gihe bitaratera imbere ni ukuri bizogenda neza hanyuma ikindi agomba ndamubwire kuja kurobera sibibi ibyo bintu byamye bibaho uno munsi abantu bo muri Afurika yo mu Burengero za Senegal za abantu bo muri Afurika yo mu Burengero za Senegal za Burkina Faso za Mali n'ibindi baraterera amahera menshi cyane bingiza amahera menshi rwose mu kigega cya Leta igihugu cya Kenya muri aka karere nicyo cya mbere abantu b'abanyakenya bagiye kurondera ubuzima mu bindi bihugu bya Buraya na Amerika bingiza amafaranga menshi muri aka karere ka Afurika y'Epfo aho amahera bashobora kwinjiza arenga umuriyaridi w'amadolari si amahera makeya
tutibagiye n'igihugu cya Ethiopia mu karere ko muri Afurika y'Ubuseruko
niko mvuga umuryango wa Afurika y'Ubuseruko ngo umuryango wa Afurika y'Ubuseruko Ethiopia ngo nirinjiramo Kenya iracyari ya mbere
reka tubandanye ku mirongo ya telefone Bizimana Janvier uratwumva
ego nabumva
uduhamagaye urihe
ndi mu Burundi murambya
mufite ikibazo icyiyumviro
n'intererano murarebe kuri ibyo mwakoze ikibazo mwahaye umutumire
mugishikirize
Ego me siwe uja murabona amuria kile chini chini. Awanuishi tu matiru kwa tuja kurondera ujima muri biogo biurai cha hizo Amerika. Katimengo inu achu kumbure mitu kona yuko mitu kutino nisakuzere ero jyoyicho nyeba janichane nuko nuko tu yuko vijatu vikenye vijani kuhotu vike zindere kuko izindubu tuwa kukoresha ino morivi ni yuko vijatu yu tatu ya kuhesha umahanga hawa wana fi maka nchana na nukwa sisongu kufaza
Mutumire Ale Majeste barenga mwitoza mwagize kuri icyo kibazo abo bantu bavuye mu Burundi barondera kuja mu karere kuburaya ku mugabane w'uburaya leta y'u Burundi ntiribizi ibivuga kwiki
Leta y'u Burundi yari ibizi kuva mu 2018 yari ibizi mu 2019 yari ibizi n'ikimenya menya mu biganiro bitandukanye abavuga izirinzego batanga leta y'u Burundi yari ibizi n'umukuru w'igihugu ubwiwe yarabibajijwe ara muri radio imwe yitwa iyo ngaho Bujumbura yitwa Kazuba FM yarabizi yarabyemanga ati kugenda ntidari ati yabagiraje kurondera umutayi bakaza gushira umutayi yabo ibyari biko abantu ndibanye leta y'u Burundi yari ibizi umutuvugana kuko turagira n'amasohoza ntawe tutavuganye inzigo zitandukanye bari babizi gushika babihagarike leta y'u Burundi yari ibizi n'abantu babe bamwe bikigamukiza kugira biba abantu leta y'u Burundi yari ibizi bamwe baranerekanywe n'umuvugizi aje w'umugushanganje w'umutekano yarigeze gutanga n'ikiganiro komeresha makuru agarisha abantu bashitse muri bihugu bya Espagne Schengen bya Buraya ko mu byo basaba mu kurondera impapuro ngo babeshe abarundi akababwira ko nibagaruka nibahirahira bakagaruka bazofungwa n'ukuvuga ko leta y'u Burundi yari ibizi urumva ko barigira nkana barayibona babirenza ko uruhu rw'amazi kandi urumva byari ibintu bidasanzwe cyane inzego z'igihugu zari zibizi kuva hasi gushyira hejuru aha nubwira bakubwire ko hariho n'abana b'abasanzwe bari mu nzego z'igihugu tukavuga abasirikare bamwe abapolisi bamwe abakozi bamwe ba leta barumvise abana babo muri bino bihugu baciye mu gihugu cya Serbia kubera dakwereke ko byari bibi
no kuvuga ku bwanyu mwagize iryo tohoza inyungu nizihe umugambi wari uwuhe muvuze ko bari babizi abategetsi muri leta
umugambi ku bisanzwe bari babizi bari bazi ko ubushomeri buhari bari bazi ko badashobora gutanga akazi bari babizi kandi nk'ukuri ry'uga yamabisubiramwo ko hari abantu baruta igiture leta yamabisubiramwo ko ari abantu biba leta yarabizi ko ata kimada feri sanziri buhugwa mwuka w'uguteza imbere yarazi ko ariyo agashomeri kubona ubwo rwaruka rwashobora kwiyungunganya rukagenda kumbure leta y'u Burundi yabona ko ahubwo bizofasha kuko bizogabanya akazi niba shariya abazoshobora kuronka akazi bazokwiteza imbere bazoteza imbere imiryango yabo abazogaruka bazoza n'imitahe yabo n'umukuru w'igihugu icyo turaza yishe ati kugenda ntibyari bibi ati bagende barondera imitahe bazogaruke ngaha kuko hari ashyizeyo ngo bakora ubuzima yabaye nk'ugukoropa ati si bibi rero mu gihe bogaruka bagateza imbere igihugu rero kuko leta y'u Burundi itashobora gutanga akazi itashobora kugwanya igiturire itashobora kubabwira ngo bagume ngaha batari bubaha akazi itashobora gukuraho kamwana wa mama nicyo gituma benshi barenza ko nuko leta yakirenza ko urwo rw'amazi ikiri gusa nuko hari abantu bikikamukiza bakiba abantu icyo nicyo inzego z'igihugu cyane cyane z'umutekano zari kugwanya n'izindendereza ariko kubona barabiretse ibyo nibyo byari bibi cyane kuko bari kubuza abantu ko benshi barinda kugira bashikeyo
naho abashoboye gushika iyo baja n'abahereye mu nzira murafise ibiharuro
abashoboye gushika hehe
mu bihugu bifuza kujamwo n'abandi byagoye mu gihe bashitse nko muri Serbia bagafatirwa ngaho ko mwavuze ko ari abagenda batazi n'umuntu n'umwe atanu n'umuntu n'umwe bazi muri aya mahanga
benshi cyane mu gihugu cy'Ubirigi ntibasi ibiharuro kuko benshi abarundi bashitse mu gihugu cy'Ubirigi bashyiye mu gihugu cya Serbia gushika mu kwezi kwa Kigarama umwaka wa 2022 abarundi bagira kabiri mu bantu basaba ubuhungiro mu gihugu cy'Ubuhirigi inyuma y'abantu baturuka mu gihugu cya Afghanistan bavuga mu gihugu cya Afghanistan ni mu gihugu cy'Ubuhirigi niho bashoboye kuba torokanya kandi hari ushobora kubibona ibiharu bitorokanywa abarenga 2000 barashitse ngaha mu gihugu cy'Ubuhirigi abandi barenga 1000 nk'uko ishyirahamwe OYEME twashoboye kuyaga
ishyirahamwe rikurikirana abimukira ishyirahamwe rikurikirana abimukira kwisi
abimukira iravuga ko arabanse mu Bubiligi muri Suisse mu muri igihugu cya Autriche mu Budagi ibyo nibyo bihugu bikuru bikuru bashitsemo ibihugu amacanicanye abarundi bagiyemo abaciye muri kijya gihugu ni igihugu cy'Ububiligi cyane cyane hagakurikira igihugu cy'Ubudagi hagakurikira igihugu cy'Ubusuwise hagakurikira igihugu cy'Ubufaransa hari abakeyi bagiye mu gihugu cya Autriche n'abakeyi cyane bashoboye gushika mu bindi bihugu bya Suède na Finlande na Norvège mugabo ni ku rugero rutoye cyane abatarenga amajanani muga abenshi abarenga 1000 bashitse mu gihugu cy'Ubuhigi ku gihugu cy'Ubuhigi ari sanzwe ari abarundi benshi bahaba bashobora kuronka ababakira ari nacyo twagarutse ko ku matohoza mu mpera z'amatohoza ukuntu abashitse ngaha mu bihugu bya Buraya nabo nyine batorohewe mu kwakirwa mu gihe tuzi ko bino bihugu ari bihugu yarenze gatikanzira muntu birababaje ko ari abantu batarakirwa neza batararonka naho baba hariyo benshi bashitse hakanye mu iver batararonka naho baba hari abantu bakiba hanze bakirondereza indaro ibyo nibaza ko benshi banaburani baratsinda muri bino bihugu ikigo gisanzwe cyacu yabimugira n'abasohoka kijya abanyamahanga sedazire cyama cyatsinzwe ama mugabo akavuga ati twararengwe n'abinjira n'abasohoka mugabo sabarundi gusa n'abandi benshi cyane ikindi ndo kubwira kide bandube barenga amajana ane bari bategeye kugenda ariko kuva aho Serbia ifashe ingingo y'ukugara y'uguhagarika ijyangingo batari bategeye bari bamuza amatike bari bamushu twabo bagura amatike barondera ibindi byose muga Serbia ifashe ijyangingo itagishije inama yaje gihuti huti hari n'abandi bugaraniye ku bibuga bya Doha mu mugwa mukuru w'igihugu cya Qatar na Istanbul bagira baje i Belgrade mu gihugu cya
Serbia
ariko kuri iyo ngingo yafashwe bance bamuva kubandanya bace basubizwa inyuma
reka tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Yves Bizimana uratwumva waduzijwi ukagirayo aho hantu hari ubugwamo ahuri Ego ndabumva mufite kibazo mubaza cyane ikimbura mushikiriza
muri mase ngomba kubaza nsa no uronse ishu yaje no kuna nyama ze gitanga nimero ari karabisigura nsa no washi no wa no waronse ishu yaje na reki
murakoze Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku kibazo c'abarundi bafashe inzira baja ku mugabane w'Uburaya aho bibaza ko bagiye kurondera ubuzima bwiza kurushiriza bakaba benshi baca mu gihugu ca Serbia nkaba ndi kumwe n'umutumire Alain Majesté barenga none abagarutse mwabuze ko harabo byagoye bagasubira inyuma bagasubizwa inyuma hari nabagarutse mu Burundi abo byabagendeye gute nkabagarutse mu Burundi
ingingo kuwa 2022 kwezi kwa Kigali mwaka wa 2022 ijya ngingo ifashwe kwezi kwa 2022 kwezi kw'icyo mwaka wa 2022 ijya ngingo ifatwe abari bari ku bibuga by'indege bya Doha na Qatar babuye urujumbura barangiye kubandanya abasanzwe arongoje bihugu baca babwira ko bategeza gutsinzwa inyuma abo barasubije inyuma i Bujumbura abari batanguza amatike kugira bafata ingendo yo gushyira mu gihugu cya Serbia baragiye kwishyuza amahera yabo ku mashyirahamwe yabafashije amwe amwe y'amashyirahamwe na cyane cyane ajya atanga amatike nta bita mashyirahamwe amwe yarugaye abandi barakwepa hari abacishuza amafaranga yabakigeze baronzwe abari basabye amatike ngo muri ishyiramwe Ethiopian kandi ishyiramwe y'indege Ethiopian ntibasubije amahera yabo bose abashoboye gufata ingendo aba abasomewe bahawe igice cyo kimwe n'abari bafashe kuri Rwandair ishyiramwe risanzwe ry'abanyarwanda risanzwe ryungurije abantu n'ibintu urumva niko niko byagenze hanyuma abari bamaze gufata mu gihugu cya Serbia boho barabandanije urugendo mugabo rero barabandanije urugendo bari bafise uburyo barabandanije urugendo barashika nubwo bitari byoroshe bamwe bamwe basubije inyuma abandi byari bigoye cyane bamwe bamwe bashika mu bihugu bari bagiyemo n'ubu tuvugana igihugu ibihugu ibihugu aho twagiye turashe muri ibi bihugu bavuga ati turarindiriye ko mu kwezi kw'indwi cyangwa k'umunani kubera abashushe ubu turi mu gihe gikanye bita ivere twiteze ko hari abandi bari muri ibyo bihugu bazoshika ngaha rero ikintu kibabaje nuko amatohoza twagize kandi amatohoza yashyizwe n'ishyirahamwe yakoze hasheri yaranye agati kazina muntu nuko bafite amakenga ko abatahawe uburenganzira bwo kuba ngaha basabye ubuhungiro bagasubizwa mu gihugu cy'u Burundi bageramiwe aho afrodiyasha yagize amatohoza aho batanga ishyirahamwe ry'uwitwa Sani ni akarere k'uwitwa Sani naho Imana baduhaye yarumbitswe n'igihugu cy'u Bubiligi yaruka mu Burundi yaciye muri Serbia avuye mu gihugu cy'u Bubiligi umuntu yararibuzwe ntibazi aho yagiye yahise kuvuga ko indege ajya gufungirwa mu biro by'igendereza ibyo biremezwa na Pierre Mbonyumutwa asanzwe ari umushyiramo w'iby'agateka kazina muntu akavuga ati mbega kore mu gihe bosubizwa inyuma badahawe uburenganzira bwo kuba muri ibihugu bugirirwa nabi cyane ibyo byarasubiwemo n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Petero Nkurikiye aho yagabishije abaciye muri Serbia ababwira ati mwebwe aho mwaciye mukajya muri ibyo bihugu mugenda mubeshera igihugu mwambitse bari igihugu ngo mwari musugerejwe ati mumenye ko nimwagaruka ngaha bitabyo kwigera mu byo kwitana n'ubutungane nuko byifashe
tugaruke ku mirongo ya telefone Abdul Hamid uratwumva
ndawumva
uhamagara hehe Abdul
ni mu Burundi mu Kabanza
ufise icyumviro cy'ikiriza ikibazo baza
ndi zana cyaka kubaza uwo mutumiwa
mubaze
ya kubaza uwo mutumiwa kumengo abantu benshi bazya muri Serbia nubwo umva hageze igihe leta ivuga ko abantu bagiyeho bagarutse bazobazwa ariko nka cambona umengo kenshi bagenda n'igihugu kibiza aricyo cyabaha byangombwa n'ibindi n'ibiki kandi tukaba twagiyeze kumva ko icyo gihugu cyari gifitanye amasezerano n'u Burundi uko abanyagihugu b'u Burundi boba mu ibyo bihugu batabishyigikira yagiye guhinduka ubuzima nisanze rero ngira ikintu nasaba na cyane cyane leta iyo iba yamaze gukora amasezerano menayo hanyuma akagira igihinduka n'ibirondera uburyo bwo gukingira abo benegihugu bayo baba bagiye kuko namankurikirana nk'ibindi bihugu iyo hagize abanyagihugu babo bagenda hama bakagira ibibazo ibyo bihugu byo birabakurikirana nisanze rero nashaka kubaza rero mu kibigo hanini abo bantu hategekanye iki kugira abo bantu baba bagiye hama bagahindurirwa uburyo nk'ubwo n'amashyirahamwe agakingira gute hanini byagiye bashaka kubaza
murakoze mwamwishyura ane majeste muri make imbere yuko tuja gukurikira yaduhamagaye
ubwiza kiriro cy'u Burundi ratomeye ko umurundi wese afise uburenganzira bwo kujya aho yifuza mu gihugu cy'u Burundi n'amasezerano mpuzamakungu yoyo arabyemenga ko umuntu wese ashobora kujya cyangwa agasaba ubuhungiro mu bindi bihugu mu gihe abona umutekano wiwe cyangwa icyacyo cyose atakagonekewe agasaba ubuhungiro nicyo gituma hari amashyirahamwe mpuzamakungu y'abimukira amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira inyungu z'impunzi ibyo ni ibintu bisanzwe cyane urumva rero kandi abo bantu bashaka kuvuga cy'indege bababona icyo rero nicyo gihushane kumva ko bagarutse benshi bakurikiranwa nicyo gihushane bibaza ko ari leta y'u Burundi nayo nyine icyo kibazo ayishoye ukisha cyane cyane ubundi bo nta kosa bakoze bese ko bakoresha twa kugira bagende kurondera ubuzima kumbure bato ubuzima bobeshaho imiryango yabo urumva rero nico gihushani kumva ko babateye ubwoba ko uwo kirahira kagabo kazokurikiranwa ukumva ko hari n'abashitse ngaho n'umunsi bagiriwe nabi urumva ko ari ingorane zikomeye cyane
nakoze odas uratwumva Odas uratwumva Alo Odas Odas uratwumva Ego ufise ikibazo ikiyumviro nyarutse
Ndagomba ha oga fizo twabaye dufasha
Odas murongo wawe ntumeze neza umurongo wa neza ka tubandanye iki kiganiro anemajeste barenga ku vyerekeye ayandi mayira yoba ahari uretse iyo muri Serbia muri iki gihe amayira nka yose arugaye
kego bo Serbia ni gihugu cyonyene cyashobora kugira washobora kujya udafite impapuro visa kugira winjire ku mugabane wa Burayi urumva ko abarundi benshi baca basa n'abasha baprofitira mu Burundi rero ubare ubwaye bisagira n'ibigoye kugira uve ku mugabane kugira uve mu Burundi uje ku yindi migabane rwusaba rwa papuro gwita visa urumva ko aya ni mayira sana yugaye kumbure abarundi n'abashakashatsi kumbure bazobandanye barondera wese ibihugu byabyo ni mu muryango wa East Africa ushobora kugenda udasabye viza ndavuga nk'iyi z'u Rwanda Congo igihugu cya Tanzania n'igihugu cya Kenya koho ntibirasaba kusaba viza abarundi kandi baracafata izindi nzira bagenda mu bihugu bya Mozambique na Malawi ku bwinshi nabo nyine na Zambia bajya gushakisha ubuzima hari n'abajya mu gihugu cya Emirati ku murwa mukuru wayo Dubai kurondera ubuzima mugabo wasaba viza mugabo aha y'amezi make kugira baje kurondera ubuzima hari n'abashobora gufata basigaye bafata umugabane bakagenda mu bihugu bya Leta Zunze za Amerika baciye mu bindi bihugu nka za Colombia n'ibindi bwaravye ne basaba viza n'izindi mpapuro mugabo aha muri rusange twavuga ko uno munsi inzira zisa n'izugaye usohotse igihugu akajya mu bihugu bya kure arondera rwa rupapuro rumusaba bumwemerera igihugu kimwemerera ko aza bimwe bita viza
naho kuri iryo tohoza mwagize mumaze kuri heraheza ryakiwe gute mu Burundi na cyane cyane n'abategetsi
bo ryakiwe neza cyane ryakiwe neza cyane kuko benshi bari babizi hanyuma ni kugira ndonke n'ahantu mu Burundi wishiza byaragoye kurazi ko ubindi byo kumenyesha amakuru mu Burundi ibyo abantu baracarwanya mbwa biracagoye cyane kuko uvuze ugatunga agatoki ukavuga ibintu bimeze neza baragukomera amashi niyo uvuze ibintu bitagende neza n'ibigenda neza nagenda kugire ko narerekanye uruhara rw'inzego zimwe zimwe z'umutekano n'izukwiye n'izigendereza mu rugo mu bantu bibwa narerekanye abigeme baba urudandazi rw'abigeme rwakogwa bashyigikiwe n'ibihangange bimwe mu gihugu mu mutekano nagenda kubwire ko ntorohewe cyane icyo cyegeranyo kimaze kujya ahabona ni cyegeranyo ino kino ajya matoza amaze kuyakora nkayandika maze kuronka menshi amakuru birenga bitandatu ku mugabane wa Afurika na Buraya bandika rino tohoza nagenda kubwire ko ibintu byashikinga mbere na mbere nuko nararose amatelefone menshi ndaronka ubutumwa bwinshi bw'abantu bantera ubwoba ndaronka abantu bantuka mugabo ibyo ntibyanciye intege kuko nari ndabizi ko bitegerezwa kugenda gutyo kuko mu matohoza nagize abo bose bavugwa twarabahaye ijambo barisigura hari abatashoboye kuvuga kandi ibyo byose tuvuga abaduhaye amakuru tuba dufise amavideo yabo tuba dufise amajwi yabo hanyuma mu bantu twabwize ko ibyo rero twarabyitondeye cyane twagiye kuri izo information ku buryo n'abaduhaye amakuru ari abantu bari basanzwe babikoramwo akaka ataguhengama kandi muri kazoza zitegekanya gushyira ireresi y'ukuntu byagenze nk'akantu ka shorte noyita nka kurumecaje kugira tugaragaze ntibyoroshe kandi gukora umwuga wo kumenyesha amakuru muri ibihugu byacu nuko byaba bimeze twarateye ubwoba twaratutswe rimwe rimwe na manimero amwe amwe ntazi bakanyandikira bakanuka ejo ikiganiro n'iki twarakigizwe ku rubuga rwa Twitter space hari abantu babona ko bashavuye hari abantu banyandika ubutumwa bugufi abo nshoboye kuyaga nabo narabasigurira bumva bakumva mugabo byama bitoroshe byama bitoroshe n'umugugoye ikintu kuba amese mugiye ufite ibyemezo nta kibazo n'ukuri ntibyakiriwe neza cyane.
Murakoze Emmanuel ku murongo wa telefone akanya kagiye kuturangirana ufite ikibazo cyangwa icyumviro ushikiriza nyarutse
bo cyoye ndafite ikibazo nchikiri mbaza
mu nyarutse
kuri bijya kuri bijya abajya barundi nyagihe bajya muri Serbia bavuze yuko byabagora hari abo byagora akabakandira ibibazo kumbure ibibazo barabigira ariko ntibari bafite n'ababatubwira rero iyi sinagomba mbaze ko nimba byari byatunganijwe na leta cyangwa bari abantu ubwabo bari babitunganije hanyuma bibananira gutunganya neza kubera tweze ugwaruka iki gihe turaribwa amahera cyane n'abantu bavuga ngo batutwara hanze mugabo ukamuha amahera ukarondera ibyangombwa mugabo agatera kujya amahera yawe ugasanga wewe usigaye atana yo kugura mukati wa sengi uvuga ngo wajya hanze
muri
icyo gihe twewe tubura inzira tubura baducira inzira bakaguma bagomba kumubwira batujya amafaranga mugabo
murakoze mumwishire muri make cyane imbere ko turangiza ikiganiro. Ale majeste
oui ndabumva
mumwishire Emmanuel yari karavuga ko benshi baribwa amahera abantu bavaka amahera mugabo amasa gaherera mu nzira mu nyarutse
niko byanye niko byanakozwe nakubwiye ko n'amatoro twabishyize abona bashobora kubisoma mafike ndashobora kuba amanya atandukanye hanyuma nuko bimeze hanyuma nibaza ko n'abandi bagenzi banjye bamenshi amakuru mbo jewe naratewe ubwoba naratutswe ngo nashyize ahabona ibidakorwa hari n'abambwira bakampanuza bakahamagasoko sinzotahe kandi igihugu yatugisangiye mugabo n'ibisanzwe icyiza ni uko byokorwa mugabo bigakorwa neza bigakorwa mu muco n'ambara abantu bajya kurobera n'ambara abantu bajya kurobera ahandi hantu bigakorwa neza n'abantu baciye abenegihugu uburenganzira bwabo bukabandanya bukurikizwa. Murakoze cyane.
Mu kurangiza nashaka ndababaze amatohoza mwagize n'ikihe mushaka kurushika ko n'ikihe mwiteze ko cokorwa kubijanye n'ico kibazo n'ikihe cokorwa cyane cyane n'abategetsi kugira abarondera kuja i Buraya bagume mu gihugu.
Bo cyambere cyo nuko mu kubishyira habona hari byinshi byari biyegezwa abantu babwira mu ntamatama mu kubishyira habona nk'aba bakobwa kugurishwa kw'abakobwa bari benshi baragiye mu ntamatama ntibabishyiraho ni ugufasha abakorewe ayo mabi icya kabiri ni ugufasha abari basebenze mu gihugu bakoresheje utwaho batafashe ingendo nabo nyine bafashwe ntibagakore leta y'u Burundi hanyuma na leta y'u Burundi ikosore ibyayo mu nzego na cyane cyane mu guhanahana mu masezerano hamba akurikirane n'abarundi babo niba bafite icyongeraniro kije gufasha amatohoza nagize azofasha leta y'u Burundi guhindura ibintu bimwe bimwe no gufasha abashikiwe n'ibyo bakoze ko n'ibyo bintu bitageze neza nitwa mabi na cyane cyane n'abasanzwe bari ngaha muri bino bihugu bariko barondera impapuro bakariko barafatwa neza nabo nyine hariho n'igihugu cy'ibihugu bimwe bimwe ngaha i Buraya nabo nyine bariko baragerageza bagomba ngo bohindure ibintu ukuntu bariko barafatwa abinjira baje gusaba ubuhungiro kuko rimwe rimwe hari abafatwa nabi rero umunsi biko birakosorwa nibaza ko bizo n'amatohoza azofasha kugira ibintu bimwe bimwe bitarahinduka kumbe twabishyize ahabona bizofashe na kagohe.
Murakoze ndabashimiye yari umutumire wacu Alain Majeste Barenga umenyesha makuru mu Burundi yakoze amatohoza ku rugendo rutoroshe rw'abarundi bagerageza gushikira umugabane w'u Buraya baciye mu gihugu cya Serbia iryo tohoza ryo rikaba ryamaze amezi atanu yatanguye mu kwezi kw'icyenda mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri rirangira mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Turamushimiye rero umutumire wacu turashimiye nabo bose bashoboye guhamagara bagashikiriza ibyiyumviro bakabaza n'ibibazo namwe mwese mukunda iki kiganiro muri Sanga n'abakunda ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika mubandanye rero mudukurikirana kuri Radio yanyu Ijwi rya Amerika mukurindira ibiganiro bikurikira ndabifurije mwese ibihe byiza.